VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika, ni edirwe mubasuza kandi mbahe ikaze mu kiganiro muri isanga. Mbibutse ko radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ku rubuga rwa internet twumvikana kuri www.radioyachvoa.com. Ikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edir Gwema. Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil, imikino olympique irakomeje. Kugeza ubu abakinnyi bahagarariye u Rwanda n'u Burundi bamaze kurushanwa, nta numwe urabona umudari. Ubu tuvugana harimo haraba irushanwa ry'abagore ryo kwiruka marato y'ibirometero 42, aho u Rwanda ruhagarariwe na Claudette Mukasakindi, ariko nk'uko tubibona hano kuri televiziyo zacu ntago ari mu bantu 20 ba mbere. Ni ku nshuro ya kabiri Mukasakindi yikurikiranya aje muri iyi mikino. Bwa mbere hari mu mwaka w'2012 i Londres mu Bwongereza, aho yirukanse marato mu masaha 2 iminota 51 n'amasegonda 7, naho ibihe byiza yakoresheje kugeza ubu ni amasaha 2 iminota 40 n'amasegonda 18. Abasiganwa bose hamwe ni 157. Mukasakindi yambaye nimero 1075. Mu Barundi bari Rio, witezwe cyane ni Francine Niyonkuru wirukanka metero 800, bikaba biteganyijwe ko azirukanka ku munsi wa 4. Uyu mukinyi akomeje guhabwa amahirwe menshi yo kwegukana umudari. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye Bwana Dieudonné Kwizera, wabaye umurundi wa mbere watsindiye umudari wa bronze mu mikino nyafurika ya Olympique yabereye i Nairobi muri Kenya mu mwaka w'1987. Ubu ari Rio muri Brazil. Bwana Kwizera kandi akaba ayobora ishyirahamwe rya atletisme mu Burundi. Ikaze mu kiganiro muri isanga Bwana Dieudonné Kwizera.
Murakoze cyane kuwa mwantumiye.
Mbere na mbere, iryo shyirahamwe muyoboye rifite abakinnyi bagera kuri 4 bahagarariye u Burundi baje gusiganwa kwirukanka. Abamaze gukina bitwaye bate Bwana Kwizera?
Bwa mbere nagomba kubakebura gatonya, si 4 ni 6. Babiri baramaze kwiruka, hariho Antoine Gakeme yirutse imetero 800 naho yaheruka gutsindira umudari mu higanwa mpuzamakungu z'isi yose zibera mu mazu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Portland. Ngaha ntibyamugendeye neza, ntiyashoboye kugenda mu higanwa rigira kabiri ariryo ryategerezwa kurondera abazoshika mu higanwa rya nyuma. Ubundi amaze kwiruka ni Diane Nukuri, yirutse imetero 1010, akaba yabyirutse neza cyane rwose kuko yashoboye kugira umwanya wa mbere. Umurundi kazi atari bwashike ko nawe yasanzwe awufise kuko yawugiriye mu gihugu cy'u Faransa muri za jeux bita les jeux de la francophonie, akaba yagize umwanya mwiza cyane ukura aba muri Afrika, afise ikibanza cyiza naho atashoboye kuronka umudari yirutse neza cyane. Abo babiri ni bamaze kwiruka.
abandi batariruka ngira ngo ni Olivier Irabaruta, Celestin niho ri imbere, hakaza Abraham niyo nkuru, ndetse na Francine niyo saba abantu benshi biteze ko ashobora kwegukana umudari.
Ego murambabarira nibagiye kubera ejo mwijoro Irabaruta Olivier nawe nyene yarirutse ariko naho yirutse ntiyirutse uko twamwipfuza, uko yahora yiruka siko yirutse, byaramugoye yumva ngo amagura muremereye akumva sanurushe, ntiyashoboye kwiruka neza nkuko twari tusanzwe tumuzi, nkuko abantu bari bamuzi.
Aha ni mu birometero ibihumbi 10
ariko azokwiruka ni metero ibihumbi 5 mu minsi iza.
Hanyuma Francine Niyonsaba abantu benshi bitezeho byinshi cyane, iyo muvuganye nawe ababwira iki, yiteguye gute?
Imiteguro yiwe gushikwa iyi saha ndiko ndakuvugisha tuvuye no kunywa kayi, yari yazindutse mu gitondo yiruka bukebuke, nibavuga tekinike yari yagize agafutingi, yumva ameze neza mu mutwe, yumva yiteguye neza mu mubiri, yumva amerewe neza, afise icyizero cyiza yuko ashobora kuzokwiruka neza. Imbere y'igiganwa numva ruko no bivuga, kuko uramuraba ingene agenda ukaraba n'ingene agira imyimenyerezo, ariko hanini niwe kubwira ingene amerewe n'ingene yiyumva. Twebwe tubona rero kubyo tubwira no kubyo tubona yuko ameze neza, ariko hariho n'abandi babiri bazokwiruka marathon, wabavuze Celestin hamwe na Abraham, bari ngaha nabo nyine bariko baritegura bameze neza.
Bwana Kwizera, wabaye umurundi wa mbere watwaye umudari wa bronze mu mikino nyafurika ya Olympique yabaye mu gihugu cya Kenya mu 1987. Iyo usubije amaso inyuma ukareba uburyo uwo mukino urimo gutera imbere, wavuga iki?
Mvuga yuko kuri harabaye igihe bwa mbere ho mu 1987 natindiye imidari ibiri, umudari umwe mu 1988 natsindiye umudari wa bronze, no muri imwe yita hore 4x400 naho nyine nsindira umudari wa bronze, ikaba ryari iteka kuko bwari ubwa mbere umurundi aronka umudari, rero kugira ngo ndonke imidari ibiri muri rya higanwa byaranteye iteka, biratera iteka igihugu canje. Ku byerekeye rero ingene atletisme y'u Burundi iriko yatera imbere, nsubiye inyuma nkaraba naho tugeze, ibintu biriko biragenda mu buryo harabaye igihe kuva 1987 atletisme yateye imbere iraduga cyane mu myaka ya 1990 gushika 1996, murabyibuka mu higanwa rya Atlanta igihe twatsindira umudari wa Venice Nyonga mu metero 5000. Mu nyuma haraciyemo ingorane cyane, atletisme irasubira inyuma rwose, hamwe atanu mu Burundi turonka afise umwanya w'uburenganzira wo kujya mu higanwa mpuzamakungu, ariko kuva mu myaka ine iheze twe twagerageje turitanga duhereye kuri association municipal d'athletisme nari ndongoye, turashyiraho imigambi yo kugira ngo tuzoshike muri izi higanwa mpuzamakungu z'inkino zibereye ngaha anyeriyo, dufise abananotsi bashika batandatu. Iyo ni imigambi twari twihaye n'abo dukorana, Imana iraduha turayishikira. Ubu rero dufise batandatu ngaha anye, kandi bose baronse uburenganzira, baronse amaminima. Bivuga yuko imigambi dufise iri kiraja mu ngiro neza. Twaranatanguye mbere no gukenyerera inkino mpuzamakungu zizobera Tokyo mu 2020, kuko Jeux Olympiques urazitegurira kandi ukazitegurira hakiri kare cyane kugira ngo ushike witeguye ufise n'abaserukira igihugu cyawe ari benshi. Je rero kubinyerekeye bitwara uburyo byinshi, nibyo mugabo turabyitegurira tukarondera uburyo hirya no hino, hanyuma bigeze igihugu na cyo nyine kiradufasha mu mugongo.
Warukomoje ku mikino Olympique yabaye mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1996. Icyo gihe wagiye muri iyo mikino uri umutoza, ariko hari agashya kabaye, katubwire.
Ego nkuko mubizi mu 1988 harabaye Jeux Olympiques zabereye muri Korea yepfo Seoul, jewe naho nari mu wa mbere ku isi sinashoboye kuzijamo izo nkino kubera iki, ngo kubera Burundi tutari bwaje mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino. Mu 1992 naho sinashoboye kuza kwiruka mu nkino zabereye Barcelona kubera iki, Burundi nabwo nyine ntibwari bwemererwe kuja muri iryo shyirahamwe. Ubu bambwiye gute ngo kubera ibihugu byahora bigize Union Soviétique URSS kimwe cyacigenga kitwa abantu benshi bacavuga yuko turenze hanyuma tugira imana mu 1993 baremera yuko Burundi bugiye muri iyo shira hamwe yemuza makungu rya Olympique muga urumva jewe sinariko ndaba muto nariko ndasaza ariko abo nari nafashije twari kumwe namenyereje twakuranye narondera ibyo gushika hanze harimo na Vinicius Niyongabo muri cyo gihe rero je nari umutoza muga naho nari umutoza nari nari umunonotsi mugabo sinari nkinonotse nkuko nari meze kera hanyuma Niyongabo Vinicius yari yanditswe ku metero 5000 ni metero 1500 amaze kujya ku metero 5000 rero gero naciye ndonka uburyo bwo kujya ku metero 1500 kuko wewe yarahise ibyo bita minima a naje nari mfite minima b ivyo abo rero ntibahura urumva rero ndonka uburyo gucyo njaniruka imetero 1500 naho umuganiye wo mu Kinyarwanda atambaraga nisho nari mfise zikwiye kugira ngo niruke neza naho ntashoboye gushika imbere ngo ndo umudari nuko byagenze kugira ngo ngire izo higanwa za Atlanta byaranezere cyane gose kuko narakurikiranye ivyo bintu kugira ngo Burundi buje hamwe buje mu shyamwe mpuzamakungu y'inkino natanguye kampanyi yavyo 1988 gushika 1993 aho rero hari abantu benshi bagomba kungura kugira nirukire igihugu kirya canke kindi mugamvuga nti ibi ntabikora hari naho bitokogwa aho guhindura akaranga kiwanje reka ngerageze kugira ngo ejo bazovuge bati nakaragize uruhara kugira ngo Burundi buje muri shamu mpuzamakungu y'inkino byaranezerewe cyane gose kubona bwa rugambere twirutse nkagira n'Imana nkiruka nari maze gusiba kabiri hanyuma nkagira n'Imana umuntu nafashe ukuboko akaba yatsindiye umudahari byaranezeye cyane gose.
Ni ikintu kidasanzwe aho umukinyi afite amahirwe kwirukanka mu marushanwa abiri ariko agafata icyemezo cyo kugira ngo ahebere mugenzi we nawe abone ayo mahirwe ni ibintu bitoroshye cyane.
Ni ibintu bitoroshye erega ibintu nk'ibyo ni gusenyera ku mugozi umwe kuko jewe ikintu nari nsigaje kwari ukwitwa umuntu yagize Jeux Olympiques ibyo rero utagiye muri Jeux Olympiques ngo wiruke ntibigera bavuga yuko uri umukinnyi wagize Jeux Olympiques umva nicyo nari mbuze nari namuze kugira ihiganwa mpuzamakungu ibyo bita Championnat du Monde nari maze gusiba Barcelone na ntuzenye na Seoul ubwo bwari ubwa nyuma hajya ni gake umuntu ashobora kugira Jeux Olympiques zimwe kubona rero nagize uruhara rwo kurondera tubwira turuje muri uwo muryango tugashikayo hanyuma nkongera nkiruka akaba ari na jewe natwaye n'idarapo karaka neza kadasanzwe kuri jewe kandi n'ukangumamo.
Uwo ni Bwana Dieudonne Kwizera wabaye umurundi wa mbere watsindiye umudari wa bronze mu mikino nyafurika ya Olympique yabereye I Nairobi muri Kenya mu mwaka w'1987 akaba kandi ayobora ishyirahamwe rya atletisme mu gihugu cy'u Burundi. Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema. Dufite kuri telefoni abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira uruhare muri kino kiganiro. Benjamin mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Bururi mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Kibazo cyanje musanzwe na Jeyoba intererano nta kibazo na gato yifise.
Yego.
Kimwe gusa nasaba abo Barundi batwaye batletisme bacu ko bogwiza amantene makungu tukaronka izina ryiza mu makungu. Bakagira kuraje bakagira indi mikenyuro kuko twiteze ko baniyo saba. Chanke hanu zirashobora bajya Olivier atsinze muri 10 kilometer ashaka gutsinda muri 5 mile agize ingufu.
Urakoze cyane Benjamin. Reka dufate na Elise wiriwe neza.
Niwe DJema.
Uri hehe?
Yandi muntara muri komune Buhinyuza.
Ikibazo cyawe?
Urumva nashaka mbaze uwo mu atletisme ari iyo muri iyo deja neyo. Atana ndamaze ki buryo abarundi twa dufite amahirwe yo kudotahana n'imidare n'ibiri bo abaye mu barakora iki kugira ibyo bavure n'imidare n'ibiri baza bazanye kugira natwe twasigaye no tuzwe tubone ki twari twarungice bari barungice abaduserukira ati gukina muri izo iyo mahiganwa cyakambaze kiri kibazo kigira kabiri yo barimo barakoreye izo atletisme baba bafite abaganga babakurikiranira hagufi kugira nari nk'amwe baba bagize nk'ingorane ndetse usubire kuhakura byanta ngo havure bongera gutegura n'ibindi ahageze aho yose uyaguza guhikanwa kandi ngo havure byanta turabitse byari ibyo.
Urakoze Elize. Reka dufate na Leo hanyuma Bwana Dieudonné Kwizera basubirize icyarimwe. Leo mwiriwe neza.
Mwiriwe Digwema, muragumye ngakwicwi ya Amerika.
Turakomeye cyane namwe nuko.
Nuko nyene ndi nga mu manuko bw'igihugu mu Kayogoro Makamba.
Ikibazo cyawe?
Mu cyamake nagomba mbaze ikibazo kimwe uwo mutumire na cyane cyane ntangura kumukeza nongera ndamuha ndamutera intege ndumva yuko ari umuntu akomeye cyane no mu ambasaderi w'u Burundi ariko nagomba ndamubaze iyo asosiyasiyo yoba ariko arakora iki kugira ngo atletisme mu Burundi ikwiragire hose mu gihugu cyose na cyane cyane turabona nyine mu Kayogoro atletisme ntitubona yuko ihashika kandi hariho abana benshi bafisiye amatara amahirwe yo kwiruka bagatika kure hanyuma norangiza saba ndabatera intege ndazi ningaho muri izo nkino niko tuvuga ngo yuko turaja kure turazi yuko imigari tuzohironka genda bakeje.
Urakoze cyane Leo. Bwana Dieudonné Kwizera, wagerageza gusubiza mu magambo make ibyo bibazo byabo bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika.
Ego wa mbere kwari kudutera intege, yakoze cyane, ibyo turabikeneye. Iyo umuntu ariko arakora ibintu nk'ibi na cyane cyane ari umurimo mwitumo kugira ngo izina ry'u Burundi ducishije muri siporo rishobore kuronka ikibanza, idarapo ry'u Burundi rigahungabana mu yandi madarapo yo ku isi, ibintu byiza. Turakeneye abantu badushigikira badutera intege. Ubundi nawe ati mbega hiyo muwamufise y'abaganga umuntu agwaye hari icyo mwofasha? Turi hari abaganga benshi cyane kandi bafise impamyabushobozi mu bintu byinshi bitandukanye. Nta muntu rero w'umwatete ngaha yogwara ntaronka umuvura, kandi umuganga afise specialisation mu bintu byinshi bitandukanye. Hariho abatumasa, hariho abatuvura, hariho icyo wifuza cyose kirahari. Ubundi nawe ati atletisme mbega ino mu Kayogoro byogenda gute ko ari abantu biruka? Twebwe muri atletisme y'u Burundi imigambi dufise nk'uko nama ndabivuga nuko twokwiza atletisme mu masosiyasiyo yose, mu maprovensi yose, tubifatanije hamwe na Ministeri ya Education Nationale. Kuko Ministeri ya Education Nationale novuga yuko ariyo twokwita nka pepiniere, niyo ivamo abanonotsi, kuko aba bose turiko turavuga bose n'abanyeshuri bamwe, abandi nabo barahejeje, abataraheza nabo barakora. Tuzo imigambi dufise ni uko twokorana n'amashuri n'amaprovensi yose, kuko iyo turiko turagira higanwa turatumira amaprovensi yose kandi yamayaje. Abo bataraza rero no barya kara kugira ngo ejo, kuko turiko turakenyerera Jeux Olympiques zo muri 2020 yuko mwotangura mukitegura. Uburyo mwubuze w'ugushika i Bujumbura, murafise telefone zacu, murafise adresi zacu, mwoduhamagara kugira ngo tubabwire ingene muzi. No muri provensi iwanyu tuzoshikayo twamatwaje. Murabizi yuko atletisme mu Burundi twayiciyemo imigwi ine, hariho mu buraruko, mu buserukiro, mu burengero, mu buserukiro no mu burengero na hirya no hino hose hama hari amahiganwa y'amabamo. Rero agasanga mutaramenye ayo mahiganwa waho, tuzogerageza duhimirize duce ku maradiyo kugira ngo muyamenye. Turazi neza yuko ba Francine, ba Nizigama Louise, ba Clement Hatungimana, ba Venuste Niyongabo bariho mu Burundi ni benshi. Kenshi ukutabimenya gusa mbwa tuzogerageza dukoresha uburyo dufise kugira ngo tutera kamwe umuntu wese ari ngaho afise ubunonotsi azotwitabe turiko turagira amahiganwa nk'ayo. Murakoze.
Bwana Kwizera, umaze kujya mu mikino myinshi olympique, iyo urebye imyiteguro n'uburyo imikino iberaho ngaho i Rio de Janeiro muri Brazil irimo gukomeza, hari itandukaniro ushobora kubonamo?
Hari itandukaniro rinini, kuko nk'ubu hariho amasiporo atari yemerewe mu mahiganwa Jeux Olympiques ubu yemerewe yajemo. Hariho ibintu byinshi umuntu araba kugira ngo avuge ati iri higanwa ni ryo rya mbere ruta ibindi. Urabiye ku bibuga, urabiye ku myanya iri kiraba, urabiye kuri distance igabura aho atete baba naho atekize muri kirabeye uravye abantu baje muri stade uravye ibintu ibyo hige no hino ubuno turi ko turabiraba ndavye nk'imyanya no vuga yuko imyanya iri kiraba bamaze kugira mu mahiganwa amaze guhera imyanya myiza cyane mugabo hari utundi ushobora kuvuga uti tugiranje naha na harimo kanenge tubwe nk'ibintu byerekeye transport ibintu byerekeye aho stade iri naho abatete baba ibintu byerekeye aho abaofisiere baba naho abatete baba ugatusanga rero mutuntu twinshi uri kurateranya mugabo mu byo maze kubona imyanya iri kiraba ku kibuga ni imyanya myiza cyane gose ariko turi ko turaraba aho tuba naho tugenda kwirukira urabona ko hari akanenge turi ko turaba ibintu bya transport urabona ko hariho utuntu tutameze neza nk'ahandi mugabo aho tuba uri kuraraba neza hose usanga byari bisa nk'ibisa cyo kimwe ubu rero biragoye muri iki gihe kuvuga muti ubunenge n'ubuhe ibyabo barushije abandi n'ibihe mugabo hari utuntu duto duto tuza turabona
impamvu nari nkubaje icyo kibazo nuko hari byinshi byanditswe kuri Brazil mbere yuko ayo marushanwa aba ndetse abantu bakaba bari bafite impungenge yuko amarushanwa atazagenda neza nkuko turimo kubibona ubu ngubu arimo agenda neza
ego nivyo haranditswe byinshi kandi byinshi murabizi mwe murabamenyesha makuru n'ahantu na hamwe higeze habera Jeux Olympiques bigeze bavuga yuko bose biteguye ijana ku ijana bano bavuga ngo iki nikirahera kirya nikirahera ngo kibuga ngo ntikizoba kirahera mwibuke na Afrique du Sud muri Coupe du Monde ibyo bavuga bwa Coupe du Monde yarabayirahera ivyo barabivuga kuko bari bivuga bafise ivyo bagereranya n'ibindi bihugu ngire vyari bimeze ubwo bunenge burahari baravuze ubucafu buri mu mazi nk'abantu bagira ibintu bya kanoe baravuga yuko stade zitazuba zirakwira aho abatete baba aho za gari moshi ziba n'ibindi n'ibindi mugabo mu byo maze kubona ntandagenda ngo mbone hatiteguye hadakwiye ubyo maze kubona aho nshikana amaso jewe
urakoze bwana Dieudonné Kwizera akaba ari perezida w'ishyirahamwe rya atletisme mu gihugu cy'u Burundi ari i Rio de Janeiro aho akurikirana imikino olympique ibera muri icyo gihugu cya Brazil kuri telefone turi kumwe na Misago mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe Misago
ndani muteranya n'ibitimuyinga
ikibazo cyawe
nashaka mwanza mwanda mwikizo uwa mwunya kubahwa
nara kuumva
eje te kibwa kena atletizma hino mwunga kwa mkira nyi mkambe wa sanga mkamba itara wala kunda kuja mwumu akona njiga mwajo mwakomi hini awa nwaka njiga kuhiruka alo
nda kuumva
ali kubutuketu wana nenga kwa hezi hini yaka ikanga chima taba kwa nangu wajo kwe shi kwa wajo mwakumi lugia ngo tularo nazi kwa badusu lukia si ingo iwano yawara shi si ingo nena yisi
urakoze cyane icyo kibazo bwana Dieudonné yari yagisubije gatoya ariko wenda araza kugira ngo araza kugerageza atanga ibindi bisobanuro turi kumwe kandi na Thierry mwiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
iki gari
ikibazo cyawe
Kibazo cyanje nagomba kubanza guha mwiriwe wo mutumire nyakubahwa Dieudonné
arakumva
hanyuma ikibazo nagomba kumubaza ni kimwe nabwire ndamubaze turebye mu nkino mpuzamakungu zikunda kuba mu bihugu byo hanze idarapo ry'u Burundi rikunda kugushingwa henshi cyane abanonotsi b'u Burundi barakunda kwerekana ishusho nziza y'u Burundi mu mahiganwa akunda kuba hanze ariko turabye hagati mu gihugu naho cy'u Burundi dusanga ibijyanye n'ayo mahiganwa yo kwinonora imitsi ndibivugwa cyane ugereranije n'ukuntu umupira w'amaguru uvugwa kuko urashobora gusanga mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi usanga intara ifite umugwi uyiserukira mu mupira w'amaguru ariko none bariko bategekanya iki kugira ngo abanonotsi nabo kira ntara ibi ifite umugwi w'abanonotsi kugira ngo nk'iyo hatumiwe nk'ayo mahiganwa mpuzamakungu bavuge bati mu ntara yabaye ya mbere mu ntara zahiganwa hariho umukinnyi yabaye wa mbere reka tu aserukira Burundi cyane muri ya ntara umubaye wa kabiri aserukira Burundi bariko babitegekanya gute kugira ngo hazobe amahiganwa kugira ngo n'abana bavuko bato bato nk'uwo Dieudonné turamuzi cyane mu bintu byo kwiruka nk'abana bari ko baravuka ubugira ubwo rukino baye baruzi neza bakure bazi ku Burundi nabwo ufite abana natsi bakomeye bategekanye cyo kugira ngo bagire bateze imbere ubunonotse bujanye no kwiruka nicyo kibazo nariko ndamubaza nyakuba wa Diodon.
Urakoze Thierry Mukanya Diodon aragusubiza. Reka dufate na Emile mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri he?
Ibujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe Emile.
Ikibazo cyanjye na jewe gisa n'icyuvuye ku murongo. Nagomba mbaze none mu bisanzwe uri kurara abanga mu Burundi ibintu byo mu bintu by'inkino abarundi barahariho amakipe mu bisanzwe mu ntara zose nta ntara nimwe idafite ikipe bagenda batoramo gushika hishika ku rwego rw'igihugu. None hoba hariho ikipe y'abana mu byerekeye kwiruka kujya mbona mu mupira w'amaguru bahera mu bana nk'ubu hari amakipe y'abana ugasanga abana barafite udukipe duto bakiniramo gushika aho bazokura ugasanga batanguye kwiruka baramenyereye. Nanjye nicyo kibazo nagomba ndamubaze yuko nabo bafite nk'amantode y'abana nyine ahantu abana bamenyerereza abana ibintu byo kwiruka.
Urakoze Emile. Ebwana Diodone Kwizera, aba bakunzi bacu barasa nkaho bavuga ngo ibikorwa byanyu ntago biragera neza mu mitumba kugira ngo abantu basobanukirwe kandi bitabire ibijyanye no kwiruka.
Nari mwabivuze bwa mbere uyo w'imuyinga muyinga ariho president wa association yitwa Bodwa. Iminsi yose yo tworganize amahiganwa nuko nabivuze twaragabuye igihugu mu mice ine muri North, Sud, East na West. Hanyuma iminsi yose baragira amahiganwa muri North. Muri North rero ntuze muyinga iri kumwe na Ngozi, iri kumwe na Kayanza, iri kumwe na Karusi, iri kumwe na Karusi baragize amahiganwa. Muri ayo mahiganwa rero bayagize twebwe icyo duhimiriza tubwira ba president ba association kugira ngo bitegure umwe wese mu ntara yiwe naho no kuvuga yuko iyo ntayigizwe n'amakomine. Ayo makomine rero niwe ajezwe twebwe turamuhimiza kugira ayo makomine ashobore kuza muri ayo mahigano. Icyo tubona nuko ari amakomine amwamwe muri atekizima atitanga nk'ayandi cyangwa amaprovensi atitanga nk'ayandi mugabo uyu programme turayifite mu maprovensi yose. Ayo mahigano kandi yamayabaye n'ubazoba twayakoresheje. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri nacyo n'uyu y'u Rwanda yari karavuga ati mbega ama province ko ari amakipe urumva bica bisa niyo nyishu ntanze kuko twebwe icyo dukora nuko muri association yose tubaho uburyo iyo tubufise kugira ngo bategure amahiganwa mu ma province. Yari karavuga ati ari ama equipe muri chaque province nk'ubu Francine ava mu Ruigi, Gakene ava mu Rutana, hariho abandi bavaza Muranze, abandi bavaza Gitega, hirya no hino. Rero biva ku kugene provensi yose yitunganije nivyo football yose kubera irimo uburyo kandi amaclub afise amahera. Iyo baje kuri stade kugira ngo binjize kuri stade utanga itike mbwa twebwe turiko turiruka nta mahera twinjiza. Aricyo gituma dukoresha cyane cyane amashuri, dukoresha cyane cyane amantuzi y'amakomine nk'uko nawe nyine yabivuze. Hanyuma uyundi nawe ati mbega hariho programme muba mufise kugira ngo abanyeshuri batonya nka ekipe junior. Nagomba ndamwibutse yuko twebwe muri za ekipe dufise duheruka kuva muri championnat du monde de la jeunesse, twagiye muri championnat d'afrique de la jeunesse twazanye imidari hafi ine. Iyo rero championnat du monde de la jeunesse hagendamo abantu bafite imyaka iri munsi ya 18 cyangwa igera kuri 18 gusa. Hano ndabibutse nuko hariho ishampiyona iba muri Afrika y'abakade, abakade n'abajunior, ni ukuvuga abantu bafite imyaka hagati ya 12 gushika kuri 16. Hama hariho championnat du monde junior iheruka kubera muri Portland. Izo rero turabifise na twebwe mu gihugu hagati abajunior turabafise. Aba ubona uyu munsi baje guserukira ngahari batandatu ndabazi kuva imyaka 6 iheze, ni ukuvuga yuko twatanguye kubategura bagifise hasi imyaka 16-18. Ukamutora hakiri kare ukamukurikirana uko ubona afise kazoza. Hanyuma undi nawe yavuze ati abanyamakuru ntituvyumva kuri radio, football turayumva. Football nk'uko nabivuze biri samahera abantu bazari benshi baje kuri stade bagakura ko natuje dufaranga duke hanyuma bakaba mugabo twebwe nashaka ndakwibutse yuko atanari ngo tugira atletisme n'ubyunze ku radio byamaze yabaye abanyamakuru baraza radio zaza zikabivuga bakavyandika mu majuru bakabivuga kuko ndakwibukije nuko atletisme y'u Burundi ariyo sport ya mbere imaze kuronka umudari ku rwego rwa Afrika imaze kuronka umudari ku rwego mpuzamakungu imaze kuronka umudari no muri Jeux Olympiques nta kuntu rero umumenyesha makuru yumvise aho duteretse atoza kuraba ngo agire amakuru amenyesheje
ikindi kibazo gikunze kugaragara cyane cyane mu bihugu bitandukanye bikiri mu nzira y'amajyambere ni ikibazo kijyanye n'uburyo naho abakinnyi bitoreza aho usanga benshi mu bakinnyi b'abanyafrika cyangwa se abarundi abanyarwanda usanga bitoreza hanze y'ibihugu bakomokamo kubera ko ibyo bihugu biba bidafite ubushobozi niko bimeze namwe mwishyira hamwe ryanyu
Jo mwishyaha mu giwanje dukoresha byose kubera iki nk'abatlete bari ngaha bamwe hari igihe ndabarungika bakagenda i Buraya kukubera iki kukubera ariho hari amahiganwa akomeye mugabo cyangwa nk'abarungisa kubera iki kubera twebwe ata piste synthetique turaronka ntamwebwe nk'igwandira hari mu karere k'iwacu bwa mu Burundi ntayo turaronka ariko ndabikoresha byose mu Burundi hariho ibintu bitabitude altitude irafasha umumenyereza kugira ngo ashobore kugira ngo nyimenyerezo ari hejuru cyane hejuru muri altitude birafasha kubera haba ariho oxygen nkenye mu gihe rero wimenyereje uri muri altitude nko mu metero 2000 hamukaja kwiruka wirukira ku metero 100 hejuru ya ntuzinye biyaga ucusanga bikoroye cyane rero ndabikoresha byose kuko murabize mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa Kongo cyangwa muri Tanzania amahiganwa ni make niyabonetse ariko amahiganwa menshi abera iburayi nico gituma ndabikoresha byose barazibundi bakimenyerezaho mu gahageza amahiganwa akomeye utegeza kwaronka iburayi hama agumye Burundi naho yokwigira imyimenyerezo ngana gute niyo shobora gutera imbere kuko atoronka aho basiganwa n'abaryo bo muri Kenya murabize yuko mbona kuri televiziyo bariko bariruka iburayi cyangwa muri Tanzania rero ndabikoresha byose kubamenyereza mu Burundi no kubaronderera uburyo bwo kwiruka hanze
urakoze bwana Diodone kuri telefone kandi turi kumwe na Emmanuel mwiriwe neza uri hehe
ndi imujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe
yewe na ndamukirije umutumire bwa mbere na mbere
barakumva
hanyuma n'ikibazo mfise ndambe no gushimira ubushima ko ubu dushobora kuronka abantu baduserukira mu mahiganwa nk'ayo ya Jeux Olympiques hanyuma ikindi mugabo naho dushobora kuronka baduserukira ndabona ko hakiri hagahaje nagira rero mbandire umutumire Diodone yuko doba biza bagwijije intege hirya no hino ibyo yavuze yuko bagabuye mu ntuzenya Burundi mu mazone ane
Alo turakumva komeza Emmanuel
ati arabura yuko bagabuye Burundi mu mazone ane bamwe bose bakagiraho bajejwe kandi turashima ko bajya banonotsi bava hirya no hino mbere washaka mbese bava hagati mu gihugu ariko barakwiye n'ubundi kongereza intege bakaraba yuko mbere no ku mitumba bagashikayo ku buryo n'ukuri n'imbumba higanwa zokurikira nka impuzamakungu Burundi bucerukirwa n'abanonotsi 30 kurwapfa 50 bishobotse gutyo Burundi bukatera intambwe nabwo nyene bukagira ikibanza gikomeye
urakoze
naco kindi naco tuguma dukurikirana mugo ntitwumva amakuru y'abanonotsi bacu mu Burundi nyene bariko barabyifatamo sinzi yuko hari ico bodufasha murakoze cyane
urakoze Emmanuel turi kumwe kandi na Miburo mwiriwe neza
mwiriwe neza Thomas
Nagwa ari Thomas ni yadirwe mu kibazo cyawe.
Ego ikibazo twari dufite twagomba kubaza uwo mutumire wacu. Twagomba kumubaza yuko ku buryo tubona keshi na keshi abantu bakunda kuduserukira baba bibereye mu bindi bihugu twashaka kumenya yuko leta y'u Burundi hari ikintu yo bifasha hagati yabo bakinyi bashobora kuduserukira na cane cane kimidali iyo bayitsindiye ishobora gushikanwa mu Burundi iteka rigaheshwa u Burundi twashaka kumenya yuko leta y'u Burundi hari icyo yoba ifasha abo banonotsi bo bari mu bindi bihugu cyangwa abanonotsi bo bahereye ngahagati mu gihugu iwacu.
Urakoze, reka dufate na Sindayigaya. Mwiriwe neza.
Amaho neza idigwema.
Ikibazo cyawe.
Ego nagomba mutangure mu ndamukize uwo mu ambasaderi wacu dufise iyo mutiyambo.
Arakumva.
Hanyuma twagomba dushimira cyane gose abarundi bashoboye kuduserukira bari iyo muri Brazil. Mugabo icyo nagomba kwibariza Diodoni nuko abarundi benshi barashoboye kwiruka nuko yabivuze ukiri mu mashure twarabona abantu benshi birukanga je narakunda kubibona ndi Gitega mugabo tukabona yuko naho birukanga ukamenga nta pridankuraje mabaronka ugahura benshi bace biranda bace babivamwo ugahura niyo umuntu yakomeretse ntarose ukuntu leta nyirikira muvuza nyirikira mukwirikirana hama ikindi naco turakunda kumva ngo iyo bakudongo ngo iyo bagomba gufata ingendo iyo bagomba kuja hanze abo donga batrete cabure ahande mayiganwa ngo barakunda kubura uburyo bwo kujya hanze ukumva ngo leta ngo yabuze uburyo ngo nta buryo yabahaye kandi tukabona yuko icyo gisata ko kitera gisubira inyuma kubera leta itabishiramo uruhara rumwe rukomakomeye none nagomba kumubaza none byogenda gute kugira ngo bahimirize leta kugira ngo igire iterere kuko abo bantu baradufasha urasirukira ubundi cyane rwose.
Urakoze cyane Sindayigaya. Bwana Diodone Kwizera, hari ibibazo bijyanye n'uburyo, ariko hari ikibazo cya Emmanuel wavuze ati murakora iki kugira ngo mwongere umubare w'abanonotsi? Dutangira kino kiganiro batubwiye ko mu myaka ishize mwarihaye intego yuko mwohereza nibura abanonotsi batandatu muri Jeux Olympiques. Iyo ntego mwayigezeho mu mikino Olympique ikurikira, intego mwihaye noneho ni iyi?
Makoze cyane. Numva bose bagarutse ku kintu cy'uburyo. Icyo kintu cy'uburyo nibyo atletisme y'u Burundi ntishobora gutera imbere idafise uburyo. Muri iyo ntumbero atletisme yaronse amasponsor abiri, ariyo nayo yadufashije kugira ngo turonke abatlete bashika batandatu. Abo nayo hariho banki yo mu Burundi yitwa Banco Bu yaduterereye cyane, niyo ituma tugira amahigano na sosiyete yitwa Contec Global ziri Burundi. Iyo atabazo sinari gushika, ntitwari gushika kuri umubare w'abantu batandatu. Hanyuma kuvuga yuko dushobora kurondera ngo kuri Colline Colline bizoza, mugabo ntushobora gutangura kuri Colline Colline mu gihe muri province imwe iyo programme itahari. Mugabo ngenda kubwire yuko namaze kuvugana na ministere ya education nationale secondaire na primaire kugira ngo tugirire umugambi hamwe turabe ingene atletisme twiteze imbere. Reka ndaguhe nk'akarore. Nk'Igitega twaravuganye n'abayobozi b'Igitega yuko tuzogerageza kubafasha ajye amashuri ari Gitega menshi bakama bahura kenshi kugira kera twahora duhura dukina handball ekore iyinge nige anye bagahura muri atletisme. Niho duca tumenyera abasa matana kurusha abandi, tugasubira tukagenda nk'ahandi nk'amashuri y'Ingozi agahura kuri Sanza amakoreje komino agahura kugira ngo turonderemo abantu babananutse bakomeye. Mugabe ivyo byose bisaba uburyo. Njyo gituma ndiko ndakubwira yuko ibyo dushize ko uyu munsi twabifashijwe n'abantu ama societe prive kugira ngo nawe abigufashe urababwire mbega ndahakura iki. Nk'ubu bahakuye ikintu baradufashije kuramura kurera abantu badasanzwe. Nama mvuga nti umuntu w'umwathlete ashoboye kuronka minima ntaba ari umuntu asanzwe. Tugaca dusaba rero ministere de l'education kugira ngo abo bantu baba bafise baba badasanzwe baba ba mbere ku isi. Ni uguha nk'akarorero nka Francine ku ishuri yiga ko Shepherds naragenda nkamusabira uruhusha kugira ngo agende guserukira u Burundi bakamwemerera. Iyo hageze mu bibazo agiye guserukira u Burundi kugira imi nationale yacu ivugwa bakavuga bati ntitwosiba iryo sango reka tuguhe uruhusha ugende ibibazo uzobikora ugarutse. Ejo hazoshika igihe tuvuga tuti reka tugende abo banyeshuri bose bafise ayo matara exceptionnel tubona yuko bazoshobora kuduza vuga u Burundi mu makungu baronke amashuri bashobora kuja mu bige muri interna cyangwa baronke uburyo bashobora kuba. Mwe ibintu byose bigira intango ugenda bukebuke muti mbega leta hari iki bafasha leta nk'ubu no kugira yuko abari ngaha benshi baronse amabiye y'indege n'uburyo kugira ngo bashike ngaha leta hari byishobora mu gihugu hagati na narimwe ushobora kugenda kuvuga ngo nakigufashije hari gihe uburyo bubura n'ivyo ugasanga abantu barasivye ibagiye mu mahiganwa washaka gutwara nka batandatu hakagenda nka bane bwa urumva ubwo buryo bwabonetse buke naho buri uke ariko no kugira yuko nko umushikiranganje ajejwe inkino yari ngaha yaraje arabona Olympic ingene zimeze ngira bwa bwa mbere abijemo hari gihe ushobora kubibwira umuntu ntavyumve nibaza ko uwo muntu avyumva none tugira ni imana Mwazi urongo igihugu mu Burundi arakunda ibintu bya sport iyo rero tugiye kwaka uburyo ni gake vraiment no kuri tubura naho igihe tubusabye tutaburonka nkuko tubyipfuza ariko turaburonka muri make rero twebwe nta kuntu tagerageza kugira ngo atetize imiteri imbere nkuko nabibabwiye mu ntara hose ariko hari igihe usanga nko mu ntara zimwe zimwe hari ishaka kurusha irindi ivyo navyo biva kutwara iyo nta ingene yumva mu iyo sport no kwashaka kwiteza imbere ariko igikuru nuko twebwe aho turi ibyo dukora nta ntara nimwe dusiga inyuma cyangwa dufise uburyo nta narimwe tutabukoresha kugira ngo tugerageze guteza imbere atletizm uti mbega mu myaka iza ko mwashitse kuri gatandatu mu myaka iza ufise bangaha imyaka iza jewe nipfuza muri Jeux Olympiques za 2020 zizobera Tokyo yuko twogenda n'ibiburiburi dufise hafi 15 kandi nibaza ko tuzobishikako kuko cya kibazo mwabaze muti mbega hari bato bato abo tuzotwara muri 2020 ubundi bafise nk'imyaka 16 17 18 kandi urabona yuko begereza cyane aba ba Olivier begereza cyane aba bantu ba Olivier cyane cyane na ba Gakeme barabegereza kuko uraba ingene ba Gakeme bari bangana mu myaka 6 iheze kuraba aho bashitse ugacubona yuko ivyo bintu bishoboka programme turayifise abamengereza turabafise kandi turafise n'aba partenaire dukorana bari buraya abo nabo bari buraya benshi n'abantu twahora twirukana n'abantu tuzinanye twakora sport imwe gwaca usanga biranyohera kugira ngo umateta ave mu Burundi ashobora kujya kugira imyimenyerezo hanze murakoze
urakoze cyane bwana Dieudonné Kwizera ni perezida w'ishyirahamwe rya atletisme mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba yarabaye n'umurundi wa mbere watsinze umudari wa bronze mu marushanwa nyafurika ya Olympic yabereye i Nairobi muri Kenya mu mwaka w'1987 ndetse akaba yaranakinye mu mikino Olympique yo ku rwego rw'isi mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia hano muri leta zunze ubumwe za Amerika imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya karindwi hano i Washington muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefoni kandi turi kumwe na Eric mwiriwe neza
mwiriwe neza
ikibazo cyawe
mboje nta kibazo mbaza kubera ko mpamagaye ntabwo nayiko ndumviriza ijwi rya Amerika ariko numvise mwe ko mvuga ibintu bijyanye na atletisme
yego
hanyuma nkabashima ukuntu ibintu bijyanye na atletisme biriko biragenda neza mu Burundi kandi dufite abanonotsi beza nka Francine na Diane ukuntu bariko barabyifatamo neza mu guserukira igihugu cy'u Burundi
urakoze cyane Eric wari watwandikiye wifuje ko tuguhamagara ariko ubwo utakurikiranye nta kibazo bwana Dieudonné hari byinshi hari imigambi myinshi mufite mwishyira hamwe ryanyu rya atletisme nk'imigambi yavuba mwifuza kugeraho vuba na bwangu ni nk'iyihe muri iyi minsi mike irimo
imigambi yavuba nuko ivyo twihereje ko ibintu byose nkuko ndiko ndababwira yuko twamaze gukenyerera Jeux Olympiques zizobera Tokyo mu 2020 mu mwaka uza mu kwezi kwa gatatu hariho Championnat d'Afrique ya cross country izobera i Kampala aho twipfuza yuko tugenda turi benshi kugira ngo ihiganwa nk'iryo ribereye mu bihugu mu karere iwacu turyitabe cyane kugira ngo dufashe Kampala hazuze abakinnyi banonotse ari benshi muri icyo gihe rero tuzotwara ekipe zibiri ekipe z'abagabo ekipe z'abapfasoni eka na ekipe y'abana bakiri bato bimwe bita ba junior ibindi bya vuba vuba nuko twogerageza tukarondera abamenyereza abantreneur tukabakura hanze tukabazana mu Burundi niho bashobora kumenyereza abantu benshi ku buryo bwa none bwo kugirisha ubwo kugirisha entraînement abathlete. Ikindi nuko mu mwaka uza nyene hariho championnat du monde d'athlétisme izobera Londres, nashaka kubabwira yuko naho nyene tuzogerageza tukagenda turi benshi tukarenza batandatu tukagenda tuvuge turi nka 9. Ivyo ndabivuga kuko mbona iyo bazova hazoca hagaruka cha kibazo cama kigaruka co uburyo mbega bucenda bazoshobora kugenda bose, nibaza ko bazogenda bose uko leta yadufashe mu mugongo tugashikana abatete muri atletisme batandatu ngaha n'abamenyereza babo batatu, nibaza yuko bitazobananira kuba twari Londres uko hari igihe usanga nka biye zibiri zazanye abantu ngaha zishobora kugabura abantu 9 bazogenda Londres. Nivyo rero turimo muri uyu mwaka utugira utangure. Hanyuma hariho na Jeux de la Francophonie zizobera muri Côte d'Ivoire. Hanyuma nkabibutsa yuko mu Jeux de la Francophonie ziheze Uburundi bwatwaye imidari ibiri, umudari wa mbere ku metero 10,000 wa Diane Nukuri akaba ari we yagize na Record du Monde des Jeux de la Francophonie, akaba ahejeje kugira Record Nationale y'Uburundi. Hanyuma mwibuke yuko na Olivier Irabaruta yaronse medaille ya kabiri muri zo metero 10,000. Uyu mwaka rero twiyumvira umwaka uza muri zo Jeux de la Francophonie twarateye imbere yuko tuzorushirizaho ngira tukaronka nk'imidari irenga ibiri. Ibyo nivyo nubabwira mu ncamake mu migambi dufise tugira dutangure mu myaka iza. Ikindi nacyo nuko tuzogerageza tugatahana abatlete baronse imidari nka Gakeme kuva aronka umudari muri Championnat du Monde a Portland, naraza mu Burundi kugira ngo uwo mudari baje kubereka ministere, baje kubereka seno, baje kubereka abatwara igihugu, kuko iyo uri kurahiganwa yego umudari bawambara wewe, bayambika wewe mugabo uhagarariye igihugu cyakwibarutse, uhagarariye idarapo ry'igihugu cyacu.
Urakoze cyane abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika. Nabamenyesha ko kugeza ubu ya marato y'abagore igikomeje, ubu ngubu umunyakenya niwe uri ku mwanya wa mbere, hanyuma hagakurikiraho umunyabahirene, hanyuma umunyaethiopia Dibaba akaba ari ku mwanya wa gatatu. Kugeza ubu iyo marato iracyakomeza nirangira, tukiri muri studio turaza kubabwira uko barushanijwe. Ariko kuri telefoni turi kumwe na Leonidas, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo?
Cyose gitekerezo hagira ni kibazo.
Yego.
Ya sport turabikunda cyane, Burundi bwarigeze kwamamara buraronka umudari. Kiri gihugu kabisa kiri kigiye imbere mu yandi makungu. Ama turaje sporo itegurwa n'uburyo bwinshi cyane. Abakinnyi bariko baritegura barakoresha uburyo burenze, kandi ugasanga ibyo bariko barakora ubufasha bukaba buke. Nko muri atletisme ibintu bakoresha ingufu zirenze kujya mu misozi, ugasanga badafite ingufu ziri inyuma, ntibabasha kugera ku ntambwe ishimishije. Ikibazo nacyo mfite, nashaka kubaza uwo mutumire uburyo bukomeye bwo guteza imbere atletisme leta itabufise bazobukura hehe?
Urakoze cyane Leonidas. Bwana Diodone, usubize icyo kibazo cya Leonidas, ariko nanone nanjye nkubaze, mukurikije iminsi mumaze aho ngaho Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil, ibyo ari byose mumaze gukurikirana, bamwe mu bakinnyi banyu bamaze gukina, hari n'abandi bitegura kuzakina mu minsi ya vuba, nk'amasomo mukuramo ku rwego rw'ishyira hamwe ni nkayahe?
Ivyo dukuramo nuko kuri jewe nuko nta bishasha, kuko Jeux Olympiques namaze kuzijamo myinshi, ndi mu kibuga rimwe mugabo ndi nyuma y'ikibuga mperekeje abananutsi akatari gake. Ivyigwa nuko atletisme nivo yayo yarateye imbere gose. Kera mu gutsinda imetero 10,000 barashobora kuyitsinda mu minota 28, ariko ubu ntibahakwa kugenda munsi y'iminota 27. Yerekana yuko ubumwe baranyaruka gose nkeje mu metero amajana 8 muri demi finale batsinda mu minota umwe amasegonda 43 kera tuciruka umunota umwe amasegonda 43 waburi champion dimon cyangwa champion olympique mugabo babigira mu maseti mwarabonye mu metero ijana abafasoni bagenda mu minota 10 n'amasegonda 80 n'ayandi n'ibintu bitari bwaboneke byerekana yuko atletisme yarateye imbere mu myanya bitumye nuko uburyo bwo kwitegura bwagiye burahinduka bize umubiri w'abantu ngene umeze bakiga ibintu byita biometrique de la course na mécanisme de la course hanyuma ugaca usanga imyanya ikaza ihinduka hanyuma na mentalite z'abantu zarahindutse mu mutwe wishyira muti ko umetero amajana 1500 record du monde ikiri kuri 3 n'amasegonda 29 ugize iminota 3 n'amasegonda 30 wamengura igikoko ariko ibintu bisanzwe cyane byerekana yuko hari ibintu byinshi biriko biratera imbere ibintu by'uburyo umutumire yaravuze ku telefone ariko yakura uburyo n'ukuri utabufise n'ushobora guteza imbere atletizo yatanze akaruru cy'igihugu cya Kenya igihugu cya Kenya kirafise ibyo bita budget amafaranga bashira iruhande yuguteza imbere atletisme yuguteza imbere inkino niyo guci wacu baratwemereye mu byo twavuganye n'abajejwe intwaro yuko kuva mu myaka igira itangure bazoshiraho budget muri ministere ya sport ijejwe gutegura inkino mpuzamakungu champion du monde cyangwa jeux olympiques mwazi kera hari gihe bagira budget national ugasanga ekipi ya football isohotse rimwe amahera akaba yaheze twebwe twipfuza yuko buduha nka budget yacu kuri programme tubahaye kugira ngo twebwe tuvuge tuti turiko dutegura ihiganwa mpuzamakungu rizobera hanahana turiko dutegura jeux olympiques umuntu akabitangura hakiri kare nkuko naba ndayivuga je na mvuga nti twebwe nivyo ubunye muraduherekeje muri jeux olympiques mugabo twamaze gutangura gukenyerera Jeux Olympiques za 2020 ibintu kabitangura hakiri kare kuko kenshi hari gihe ugenda gusaba uburyo ugiye ubwo no gukugwerekeza uburyo bwo kwitegura nibwo twotangurira kubwo nabwo gutangura ubunyene ego nivyo leta nishobora kugufasha byose nakubwiye nabivuze sinzi ko yari kavyumviriza yuko kugira ngo dushike kuri aba atlete batandatu bankogu yo mu Burundi yamfashije cyane gose hamwe na Contique Global izo shyirahamwe zibiri zirashobora kumfasha gutegura amahiganwa ashika 4 mu gihugu hagati hanyuma nkongera ko ngategura rimwe rihuza abo bose bagiye barahura mu ntara zitandukanye nk'uko twamye turabivuga uburyo burakenewe mugabo kugira ngo leta igume uburyo nuko babona icyo wamaze ari nacyo gituma je mvuga nti ndiko ndarondera umudani ndiko ndarondera yuko twogenda turi benshi bagaca baraba n'ukuvyo wakoze bakabona yuko ntarira busena hanyuma nejo banko ubu canke izindi sosiyete zizovuga bati urya muntu akora vyiza urya muntu reka tumuherekeze ejo nitwataha bazi bavuge bati twebwe twarafashije umuntu kandi yashitse imbere nimuzinge nibiryoshe kuba uri kuri podium imbere y'igihugu cy'abantu bishika hafi 90,000 idarapo ry'u Burundi rikaduka ururimbo ruhagaze urundi bwacu ukavuga stade yose igahaguruka ku ngofero bariko barumviriza ururimi rw'igihugu cyacu ibyo ni ibintu biryoshye cyane umuntu umaze kumushikira naho ryo barimo ni ibintu udashobora gupfa wibagiye rero mu byo nipfuza nuko hoba abarundi benshi babikora duhagararire kuri Francine canke jewe kera canke Zenith tube turi benshi nk'ibivuga vya Kenya arakimbira ngo bari kintu baturushe nta na kimwe kubera bagize programme nziza bakayikurikiza natwe turi muri iyo nzira rero kugira ngo tugendemo ni ukwereka ibyo twishoboje twebwe muri federation d'athletisme tumaze kwerekana ibyo twishoboje nta kuntu leta itodukurikira canke amashyirahamwe yigenga todukurikira murakoze
urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa nyuma kuri telefoni niyuhire mwiriwe neza alo niyuhire mwiriwe Niyuhire dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko icyo nababwira gusa nanone ubu tuvugana harimo haraba irushanwa ry'abagore ryo kwiruka marato y'ibirometero hafi 42 aho u Rwanda ruhagarariwe na Claudette Mukasakindi. Muri aka kanya abari imbere bari hafi kugera ku murongo wa nyuma. Uri imbere ni Jemima Samgong wo muri Kenya, mu masegonda make cyane araba anyuze ku murongo wa nyuma, aratsinze umunyakenya Jemima Samgong atwaye umudari wa zahabu, akurikiwe na Eunice Kirwa wo mu gihugu cya Bahrain. Hanyuma ku mwanya wa gatatu ndabona ari Marie Dibaba wo mu gihugu cya Ethiopia. Uko ari batatu, umunyakenya, umunyabahire na Dibaba wo muri Ethiopia, nibo baje ku myanya ya mbere mu irushanwa rya marato y'ibirometero 42 mu bagore. Bwana Diodone, wabutunguwe no kubona abanyakenya n'abanyaethiopia baza imbere muri iyi marato?
Ego, narinzi yuko nkuko duhora tubibona mu mahiganwa yandi bagira uretse na za Jeux Olympiques, za Championnat du Monde, abakenya n'abaethiopiene n'ukuri biragoye kugira ngo ubatsinde. Kenshi bagenda kuri depart bavuga bati bajya nibaza kuba bambere, mugabo ibiba urabizi hariho umuethiopiene yahagaze mu nzira ngo wabibonye kuri televiziyo yatashoboye gushika kugira agize probleme y'ukuguru ntawe zivyabaye. N'ukuri Kenya na Ethiopia barakomeye cyane, ari nacyo gituma jewe nama mvuga yo bariko baratuzanira aba expert ngo baje kutwigisha bavuye iburayi vya atletisme. Mvuga nkino ahubwo ndeka jewe nigire muri Kenya, nzari mu Kenya umwe cyangwa nzari mu Ethiopia umwe w'umwantrener ndamuzane ngaho bwa mbere ko nahenze nagusaba menshi kandi akaba afise ubumenyi bukomeye cyane. Oya n'ukuri barakomeye, iwabo atletisme imeze nka industry umenga ni ishyirahamwe ry'ihinguriro ritazokwigera rihagarara. Urabona ba Dibaba ejo hari ba Gebresilasi imbere hariho babikira ngo tusanga abo bantu batanguye bakiye bakarorero ishusho ryiza mu mutwe w'umuntu wese ashaka gutera imbere muri atletisme, ugaca usanga bica byoroha no guhimiriza abatonya babo.
Urakoze cyane bwana Diodone Kwizera. Mu minota itarenze 2 turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Nk'ubutumwa wageza ku banonotsi b'abarundi cyangwa se ku bandi bakunzi b'imikino ngororamubiri ni nk'ubuhe mu gusoza bwana Diodone Kwizera?
Ikintu nokubwira mu kirundi baracumuga ni ngo izovyara imfizi ntiramburuzwa. Umuntu amaze kugira amatala mu mubiri we akayiyumvamo akabikundira, kuko ikintu gikomeye ni kumenya yuko ufite amatala. Umaze kubimenya ugaca ugerageza ingene uya develop sport yariyo yose. Ngabo nta mumenyereza, nta muntu wundi wo hanze azoguhimiriza uri utawufise mu mutwe. Nuko umuntu wese afise talent izarizo zose azishira imbere. Mugana udafite talent azokunda sport, kuko iyo wagize sport uri umwana mutonya ukagenda mu ishuri usanga umutwe uruhuse uvyumva neza no kurusha n'abandi. Hanyuma sport ni ikintu cyiza cyane rwose kiraguhuza n'abantu. Umuntu akunda sport ntanzigagira ntacyo yanga, nkuko muzi la deontologie sport ivuga yuko sport ntigira ururimi, sport ntigira intwa, ntigira intara, sport ntigira karanga, sport ntigira religion, sport ni ikintu cyiza cyane.
Urakoze
rero n'Imana ikaguteza imbere kuko biba birushirije.
Urakoze cyane bwana Diodone Kwizera. Nagira ngo muri aka kanya ngushimire cyane akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Mwakoze cyane namwe kuba mwampaye umwanya.
Nshimire namwe nshuti mwese mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije gukira hamwe kino kiganiro. Muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nanjye Dirwema. Mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Come close sweet yo mukire ese wabuzo ko wanzonze mami no kuri singiriho hoya nje sinibuka uko nabagaho ntarakumenya
tariki yari nyingi imitima yahuraka hey. Hoya hoya nacha kunwara shishaka no kubitekereza kubana kubura